Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vya ryo mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Muri beneza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa Mungu itariki 27 y'ukwezi k'umunani mwaka wa 2017 muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ubu nkuko muyimenyereye rero ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga kuva ejo ku munsi wa gatandatu ugenekezo rya 26 y'ukwezi k'umunani gushika ku igenekezo rya 4 y'ukwezi k'icyenda mu Burundi hariko harabera amahiganwa mu nkino zitandukanye hagati y'abasirikare yo mu bihugu bigize umuryango w'ibihugu vya Afrika mu seruko. Ku bihugu bitandatu bigize uyu muryango, ibihugu bitanu nivyo byarungitse abasirikare muri ayo mahiganwa mu gihe igihugu cy'u Rwanda aricyo cyonyine cyo muri uyu muryango kitaserukiwe muri ayo mahiganwa. Igitigiri cy'abasirikare barimo abagabo, abakenyezi hamwe n'abafasoni bari muri ayo mahiganwa n'amajana 5. Ibirori vyo kugurura cyese ayo mahiganwa byatangujwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza, akaba yaratangaje mu ijambo yashikirije ko kubona iryo higanwa rikomeye ribera mu Burundi ari kimenyetso cerekana ko mu Burundi harangwa amahoro. Yarongeye kandi aratera kamo abasirikare mu bihugu bigize umuryango w'ibihugu byo muri Afrika mu seruko, kabasaba kwama barikanuye hamwe no gushira ingufu hamwe mu kugwanya iterabwoba muri ako karere. Urukino rwa mbere rwabaye ejo ku munsi wa gatandatu n'urukino rw'umupira w'amaguru rwahuje abasirikare b'u Burundi hamwe n'abasirikare b'igihugu cya Kenya, ari nabo batahukanye insinzi bakaba batsinze abasirikare b'u Burundi 1-0. Mbega ku bwanyu ayo mahiganwa y'abasirikare bo mu bihugu bigize umuryango w'ibihugu vya Afrika mu seruko afise insiguro nke kubona igihugu cy'u Rwanda kititavye izo nkino vyovyo bivuga iki? Kuri ibibazo byose rero uyu munsi twatumiye umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Gaspard Baratuza. Mwiriwe neza Colonel Baratuza?
Mwiriwe neza cyane.
Murakomeye?
Yego me twakomeye.
Yego me, muri ayo mahiganwa ariko agenda gute gushika ubu?
Gushika ubu ayo mahiganwa ahuza ibihugu bigize ishyirahamwe rya Afurika yo mu buseruko nk'uko mwaje kubivuga byubuwe na nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu ku kibuga citiwe umugano wa Ludovico wa Gasore ejo ku munsi wa gatandatu iteka 26 y'ukwezi kwa Mukakaro umwaka wa 2017. Biriko biragenda neza cyane gushika uno munsi nk'uko mubivuze ejo byari birori byaciye bireherahezwa n'umupira w'amaguru uhuza igihugu cya Kenya n'igihugu cy'u Burundi. Uno munsi rero imikino ikaba ibandanya muri aka kanya nyine turiko turavugana inkino zikaba zigira zitangure mu bice mu bisata vyose nk'uko bitegekanijwe: umupira w'amaboko basketball ku bahungu, umupira w'amaboko witwa volleyball ku bigeme, hamwe n'umupira w'amaguru football mu rurimi rw'Igifaransa ku bagabo, n'undi mukino mushasha witwa w'abakenyezi hano iwacu witwa netball nawo nyine mu kanya gato yuratangwe.
Ibihugu bihava bitana mu mitwe n'ibihe, ibihugu bihava bigira izo nkino n'ibihe?
Ibihugu biza gukina uno munsi ku mupira w'amaguru ni kuva isaha 10 ku kibuga citiwe umugano wa Ludovico wa Gasore haza guhura imigwi ya iserukira igihugu cy'u Buganda hamwe n'igihugu cya Tanzania. Mu mupira w'amaboko bita basketball ku bagabo ubera mu kigo cyahoze kirimo ikambi y'abasirikare bakora ko bavuye mu ndege batayon de parachutiste, hariho n'ukino ruza guhuza igihugu cy'u Burundi n'u Buganda muri basket cyatangwe saa 9:30 ubu biriko biraba. Mu mupira w'amaboko ku bigeme utanguye ubu nyine isaha 10 uza kubera ku kibuga cya Parke aho i Bujumbura, uza guhuza u Burundi n'igihugu cya Kenya. Hanyuma urukino rwa netball ku ruhande rw'abigeme ruza guhuza u Burundi n'igihugu cya Kenya mu kigo cya kaminuza mu Ntwazangabo ISCAM igihe cy'isaha 10.
Insiguro muha ayo mahiganwa ni iyihe ku byerekeye mu bantu hagati y'ibyo bihugu byose bigize uyu muryango?
Imikino nk'iyi irahuza cyane abakinyi baboneraho kumenyana cyane hambavu y'imirimo ya minsi yose y'abasirikare bikorwa muri azize abasirikare nyine biba bitunganijwe mugabo iyo bahuriye mu ngino Benizi rusangi bitaje collectif muri migi ya France biratuma abakinyi bamenyana cyane gusumba ugasanga barabaye abagenzi hanyuma nkuko nyinshi mukuru w'igihugu cyacu yabivugije ejo irishira hamwe ry'akare ka Afrika hariho ibintu byinshi dusangiye hariho umwansi usanga dutegeza kugwanira hamwe yita ibitero by'iterabwoba terorisme mu gihugu cya France hariho nibindi bijanye n'ivyaduka ubugaragwa uruzuba cyangwa ibi bijanye n'imvura nyinshi isegenya igwa igasanga ironona ibintu byinshi bishobora gutabarana cyangwa imiriro y'ivyaduka nk'ibi rero abasirikare mwumva bashika amajana atanu bahuye bagakinira hamwe bakamarana indwi zibiri bayaga gusa ibintu by'inkino hambavu ya mirimo ya minsi yose biratuma bamenyana gusumba kandi noneho umubyeyi mugakina inkino nk'izi mucamuri abagenzi bose nta bansi bashobora guhura muri bene izi nkino
hanyuma insiguro inkino nk'izo zifise cyane cyane ku banyagihugu bamenyereye kumva iyo wumvise abasirikare yumva abantu bari ku rugamba eka akamaro inkino nk'izo zifise ku banyagihugu b'ivyo bihugu byose nk'aka
ego cyane cyane ahantu kumenyereza koko abanyagihugu bamenye ko umusirikare iminsi yose atari gufata inkoho karaje ngo zikurwanye umwasi abasirikare bari baranezerwa barerekana ibirori ndetse muribuka yuko haba muri bihugu mu gihugu cyacu kigeze kuba gisohora abakinnyi karuhariwe mu kwinonora imitsi bagaserukira ndetse n'igihugu bakagenda mu makungu bakabigira neza murabazi bamwe bankaza myambi murabizi kubahora babikora bigacika urumva rero guseruka hambavu y'ibikorwa bya gisirikare byo mu mazi nabyo nyine yuko babikora neza abasirikare bacu n'inkino ntibazishyira inyuma ntizisigara inyuma kuko abasirikare batuza kuba bazi ibintu byo kwinonora imitsi cyane nicyo cya mbere mbere baraba yuko umusirikare mu kwinjira yuko abishoboye ibyo ashoboye rero mu kwinjira baramuha umwanya utari muto wo kuguma bibandanya bitegura ku buryo rero nk'ibi ibihuje ibi bihugu bagakina batambaye za mpuzu z'intambara za tashitashi batafise za nkoho abanyagihugu bakaza kurora ari benshi bacobona yuko koko nabo nyine hariho ibikorwa bakora bahurizako ibi byose nabigena navuze byo gukinga ibiza hajya nk'amazi cyangwa ubugaragwa yo buje ubukinga ukoresheje inkoho urinda gufata ubundi buhinga wize ugakora n'abanyagihugu rero muri ibi mu minsi iza barashobora kuzogira imikino igahuza y'abasirikare igahuza n'iy'abanyagihugu gutyo bakabona yuko ari umuryango uri hamwe abasirikare n'abanyagihugu bose bashobora guhura bagakina akarere kakaba akarere koko
mbega aya mahiganwa yoba ari aya mbere abaye hagati y'ibyo bihugu byo muri ako karere cyangwa hariho amahiganwa yabaye mbere
aya mahiganwa agira aya 11 murumva yuko haheze imyaka 11 ategurwa akogwa ishyirahamwe rya Afurika y'Amajyepfo ryatanguye kugira bene n'aya mahiganwa mu 2005 bikiri ibihugu bikeyi igihugu cyacu murazi yuko cyinjiye neza na neza mu ishyirahamwe rya Afurika y'Amajyepfo mu mwaka w'2007 ubu rero tumazemo imyaka 10 tukaba ari ubwa kabiri tubyakira aya mahiganwa twakira amahiganwa inkino nk'izi aya mbere tukaba twayakiye mu 2011 byumvikana yuko mu myaka 10 tukaba tuyakiriye kabiri ni iteka ku gihugu cyacu kuko murumva abo bashyitsi bashika amajanane baje bava muri ibyo bihugu bakaza bakamara indwi zibiri bakina ngaha mu gihugu cyacu bahura n'abarundi hariho mbere bamwe bamye bavuga bati tuzumva ngaha tumaze kumenya amajambo atari make y'ikirundi kuko aho baba babana n'abandi bakinnyi b'abarundi bakaguma babatembereza bavugisha abandi abarundi nabo bakiga indimi zabo hariya ntiworaba biraryoshe umuntu hashyitse ni kuri ibintu byiza biteye igomwe kubona abasirikare bari hamwe bari kubakora be n'ibizi mico n'inkino biratuma bamenyana neza kandi bikajyo
mu kanya gatoye cyane gose amahiganwa azo kwirikira zobera mu gihugu iki
ndi henze nibaza yuko amahiganwa azo kwirikira ku mwaka uza ari igihugu cha Kenya canke Sudani yo mu bubanuko mugabo Sudani yo mu bubanuko yari kubyakira muri ane kwari kinshasha ariho icinjira yaje kaburorezi baraje kaburorezi bararungise intumwa zishika zitanu kugira barabe ingene bigenda ubu nta bakinyi barungitse mugabo doca bitegura guhera ubu bishoboka yuko nibasanga bari bavuga bati turiteguye turashaka kubyakira nibo bocavyakira ariko tuzobaza neza tuzobimenyesha mu minsi iza igihugu kizoba gikeneye kiramukiwe kuvyakira nitwaheze amahiganwa
igihugu kibanye c'u Rwanda nticitavye izo nkino abasirikare b'u Burundi canke abatetse b'u Burundi bavyakiriye gute
uko tuvyakira hano mu gihugu c'iwacu ni bisanzwe twebwe mu ntego hari integuro ubwa mbere integuro zatanguye kuva mu kwezi kwa kabiri za mbere ariko abahinga bava mu bihugu byose bigize akarere batanguye inama ya mbere yo gutegura inama ya kabiri yabaye mu kwezi kwa gatanu aho kwari kugira ngo bashire bapange neza byose bitegeza kuzokogwa n'abazoza abaribo hanyuma ya nyuma yabaye mu kwindwi aho kwari gushira novuga igikumu ku masezerano ya nyuma y'ingene bumvikanye ko bizokogwa igihugu rero kibanye cy'u Rwanda muri izo nzeguro zose nticarunze intumwa tubona yuko batari biteguye kuza gukina hamwe n'abandi urumva umuntu ataje nta umufata ku nguvu igihugu cacu nico cakira kandi nico gifata novuga kibifata mu minwe byose haba kuryamika abakinyi haba kubafungurira byose cyangwa ingene biyunguruza umva n'igihugu kiba cyakira kibikora umva bataje ngo bavuge yuko azoza ntibaheza ngo afate umuntu ku ngo gucureka
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Jean-Marie muri Beneza
Niwe
muri hega Jean-Marie
Bondi Musare mu Burundi
Musare mwitwa ndezi na gikirundi
Ah nasha kwibabwira twa Jean-Marie gusinda hajya na ufuka
Yego me duga ku ijambo murafite ikibazo murafite icyumviro
Nagiyamba zo mutumire mwatumiye naho nabifatiye hagati
Yego
ndamwazi gito mu Rwanda tashwe kwitayo mahiganwa kandi tuzi byavuye ko ari kubera Burundi budahuza n'u Rwanda cyangwa zubaye izindi ngwane zuba zarahabaye hagati yabo
icyo kibazo nuko mutariko muratega amatwi n'ikibazo yarahije kwishura mu kanya ariko sinzi ko hari ikintu washaka kukivuga ko koronere baratuza
yego bakitubwira
murakoze koronere baratuza mwarimu hije kwishura icyo kibazo ndabona colonel baratuza telefoni meze nk'icika ariko reka dusubire tumuhamagare mu kurindi ariko reka duhe n'ijambo kandi uwundi muri wanyu radio ijwi rya Amerika Theophile abarabaza ikibazo Theophile mwiriwe neza
alo turabumva natwe turiko turaha muri Matisi ubwo turabona yuko ayo marushanwa arimo kuzwa yarayigenzi kuko arahuza ibikorwa bya gisirikare ariko cyo noneho turibaza dutese u Rwanda ku kigo rutagaragara n'iyo mikino hari ndi gwifuza ubumwe ibyo bihugu
ikibazo urashaka gusubiramo ikibazo neza ntigitomoye neza mushya na Theophile
alo ndumva ego itari kushoboka neza
ego subira mu kibazo Theophile usubire mu kibazo
ashaka kuganiriza ku bibazo bya ya myerekano y'ingabo ziri mu Burundi aho ngo ikibazo nyine tufite ni iki ingabo z'u Rwanda zidashobora zigaragare nawo muri bira bihugu zerekane yuko bifitanye ubumwe, aho nyine tukikengera ko se bashobora kuba ikibazo kuko urabona abandi bose babiyerekana.
Murakoze Teofili. Ikibazo mubaje Teofili ni ikibazo na Jean Marie yabajije, ariko ico kibazo nkuko nako ndabivuga Colonel Baratuza yasana uwacishuye kandi nyinshi nyinshi nibaza ko tuzoba zifise leta y'u Rwanda gushukurusha. Reka ariko tumuhe ijambo tumve ico bivuga ko Colonel Baratuza.
Murakoze yaba Jean Marie yaba Teofili bose babajije ikibazo kimwe. Nkuko mweje kubivuga ikinari nacishuye yuko igihugu gitegura cyake kwakirizo nkino bagi kigena bagiheza kugira gukina inkino ziheruka nk'ubu iziheruka zarabaye bacu batora yuko ari Burundi buramukiwe ama Burundi buremera bemeye rero buca butumira bugategura ati hategeza kuba manama tatu. Ayo manama bategereje ibyo bihugu bizorunga ikintu umwe abitegeza kurungika abaza gutegura abahinga igihugu rero kitarungitse abahinga ngo kivuge ingene citeguye bakinkizozana bongere bavuge bati imikino tuzokina niyi ntigurumva kidateguye muri izo nteguro zitatu ntigiheza ngo kize kuko hariho ibitegurwa wakira nawe nyine yitegura nk'amahoteli bashikiramwo ibifungurwa bafungura byose bakabitegura neza imodoka bazogenderamo aho rero utaje tacuweza ngo muvugishe kandi ntawukorera ku nguvu mugabo byo babyiza bose bagiyemo niko umuntu aba yifuza.
Tubibutse inshuti mwese ko mwiko mwabandanya kumviza Radio Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Pascal. Pascal mwiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Pascal muri hehe?
Ndi Bujumbura mu Burundi mu Kamenge.
Yego, mezina y'ikirundi ninde?
Nagomba kuba Aro?
Duga ku ijambo izina y'ikirundi.
Niyo nkomba nagomba kaza Pascal
urashobora kwegera kure ya iradiyo kugira ngo tukumve neza cyangwa izimye? Leka Pascal.
Burundi buri ko bwakira izo nkino bwunguka iki nkuru nk'igihugu cyunguka iki?
Ego me urakoze, ndabumva telefone yawe imeze nabi.
Igihugu kitashoboye kwitaba aya mahiganwa nicyo gihugu nacyo gihombe iki? Kama agomba nkubaza kandi izo nkino zoba zishigikiwe na FIFA ko ariyo tuzi ariyo ijejwe ibintu by'inkino nyizo canke muri Jeux Olympiques izo nko ku rwego rw'isi yose zishigikiwe n'uwihe mugwi ko tuzi FIFA ariyo yitegekiye nka football ibyo by'ama Jeux Olympiques bikagirwa n'ibindi nko mu gihugu biriko birafinanswa nane ni nkande ariko ayo mahera ariko arazifashia izo nyino yavuye ni bande bayatanga ibibazo byaje byari ibyo. Murakoze
Pascal. Reka duhe n'ijambo kandi Gerard mwiwe neza?
Niwe cyane. Murakomeye nko muri Amerika?
Yego. Me muri hehe Gerard?
Ndi Bujumbo.
Yego, izina ry'ikirundi? Pascal, Gerard, murashaka kutubwira izina ry'ikirundi? Duga ku ijambo rero, duga ku ijambo nyarutse.
Okay, murakoze cyane gutumira umutumire kugira ngo waduhe umuco kubera izo nkino. Ndabona ntize gusoma yuko ibihugu bitanu aribyo byita ibihugu bitandatu. Ni byiza cyane ko hari abantu b'inkino biratuma umuntu abantu biyumva bakamenya imico ijya n'ibihugu bitandukanye. Ashaka kubaza umutumirwa mwatumiye mwavuze yuko twasomye yuko ibi abasoda bagurukino kwa mbere Uburundi bwatakaze bwatsinzwe na Kenya. Ibi bintu nivuga yuko Uburundi butari bwiteguye neza kugira ngo bwakire izo nkino kuko twaratangurira gutsindwa ariko tangiye gutsinda ariko twatsinze izo nkino kuko nk'abakinnyi cyane ibi bintu byatuma Uburundi buboneka neza. Urabona amahoteli mu Burundi kigari cyane bake abantu bangana kugira ikintu cyose bakarondera ibyo afungura bakabemeza ko agiyamo ambate daboro kugira ngo bakire ibintu bifite amafungu no kufise amatrivi yaguye kufise ubuto nkasaka kubaza ikisina suma yavuye he cyane igihugu cya itaje cyose cyate amahirwe amasizanira kugira ngo turandanye kibaho nkashaka kubaza abantu agashimi kandi kandi ko mwazotwara iri ganwa muri byogo bitano byitabye natahe nkashaka kumaza mu gihe kare ko twabonye yuko cy'urwanda kititabye akuru nawe nyine yashyamo akabiri wakabona yuko agahimiriza izo gihugu ikazoza umubiri nka zoza zo kurikira cyane kugira ngo tugurane imigendanire kuba nko nka kera kuko rutwara abajya umubanyi n'umuryango rekomeye nkagenda mu saba n'igiti cy'inta yavuze yuko rekomeye urabona ibintu byose nta mu bwungu nta n'umwe abasirikare rero amashini y'umukuru w'ijambo yavuze yateye intege vema abasirikare yuko igihugu cy'itanu byitabye yuko igisirikare kitoba solide kikaba igisirikare
rekomeye. Alo, ibibazo ni byinshi Gerard ugeze aho ibibazo byawe ni bitandatu wogezaho byari byiza kugira abaguhinyishu murakoze Gerard reka duhe ijambo rero Colonel Baratuza atangure cyane cyane yishure ibibazo bya Pascal. Pascal yabaje nk'ibibazo nka bitatu canke bine. Ikibazo ca mbere ni ikintu Burundi buhungukira mu gutunganya izo nkino reka igihugu kitaje naco aho uruhombo rwacu n'uruhe yabaje ikibazo kibaza niba izo nkino zishikiwe na FIFA arabaza kandi ni byerekeye abatanze umutahe mudeze ku ijambo mutamwe mu ishuri ry'ibibazo bya Pascal.
Ego murakoze nagomba mbanze mu ishuri Pascal ku bibazo yabajije inyungu hoho za mbere igihugu cacu kibungukira nuko reka mvuge ku gisodo bwa mbere igisirikare nabivuze abasirikare bacu iyo bakinye bakakira bagenzi babo bo mu karere bagahurira mu kibuga bakini umupira w'amaguru cyangwa y'amaboko baramenyana cyane rwose gusumba hariho n'izindi n'indi myimenyerezo basanzwe bahuriramo ya gisirikare nayo nyine bamaze kugirira nini wacu kabiri hariho ku rwego rw'intwazangabo bagirira imyimenyerezo ahantu haba hari kubicapu bagacapura bategura ingene bokinga hakaba rero n'iyindi integuro usanga ijamo abasirikare bato bato bagatanga amategeko ugasanga umurundi afite icyajejwe umukenya afite icyajejwe umutanzania afite icyajejwe umuganda afite icyajejwe umunyarwanda afite icyajejwe tugahuriza hamwe ari icyo tugomba gutabarwa nikorera hamwe hamba vugiye rero bya bikombe bya gisirikare urumva twakigize inkino barashobora guhura mu rundi rwego bakavuga bati ha handi twagarukiye he muri bimwe twakora ubu bigeze he ni ukuvuga rero ni ukuza barahwanirana mu yindi ntumbero atari ya gisirikare mugabo ari ibintu by'inkino bijyanye no kwinonora imitsi kuko kwinonora imitsi abasirikare nabyo nyine barabihuriza ko inyungu ya mbere yo ku musirikare ni uko tumenyana gusumba hama ku gihugu naho ushobora kwakira abantu nkabo bangana gutya mu gihugu iwanya bari iteka biba binezeze byerekana yuko igihugu cyose gishoboye kirashoboye kuko birategurwa ikiyo dushaka kabiri naciye abajije yuko iyi mikino amashyirahamwe mpuzamakungu asanzwe ajejwe inkino abizi nka FIFA cyangwa izindi nibyo ibi sivyaduka nkama inkino nk'izi iyo zitunganijwe ku rwego rw'akarere nk'uku aya mashyirahamwe ategerezwa kuba abizi kandi no gutumirwa yaratumiwe murumva nobamenyesha yuko hariho n'ishyirahamwe mu rurimi rw'igifaransa yitwa FISME Conseil International des Sports Militaires iyo niyi si yose irimo ibihugu byose byo ku isi yararungitse intumwa ejo niho zari zaratanze n'ubushimwe kuba je baserukira ibihugu byawe ejo ku mugoroba hariho yindi shirahamwe rijejwe inkino za gisirikare kwisi yose ni Federation Internationale de Sport Militaire naye nyine yarabungitse yaratumiwe twibaza yuko bashobora kuza umwanya uri wose twarabyumvise no ku mugabane wa Afrika nyine hariho urwego nkuru nago nyine rwaratumiwe twibaza yuko bishuye neza kandi bashobora kuza ntibashitse ejo ku munsi w'iyugurirwa mugabo bizomara indwi zibiri barashobora kuza kuko imbere yuko utegura ibi ubanza kubimenyesha bakamenya ikigo kirakogwa bamenyesha kandi iyi mikino yose ukwiba ikurikiza amategeko mpuzamakungu umwanya n'abakinnyi hamwe n'abahagarikizi bose bateza kuba bafite impapuro za ngombwa zibaha uburenganzira bwo gushobora guhagarikira izo nkino hanyuma hagize n'ibitsindo biba byavuyemo ingene byagenze baratanga raporo ku rwego rwo hejuru birumvikana yuko ari byiza ku gihugu
ikibazo cyanyuma cyerekeye umutahe
umutahe bavuze uwabajije ati iyo aribo baca baterera oya ibi bihugu biba byateguye izi nkino nibyo biheza bikabishyira mu migambi yabyo ya minsi yose kuko ayo mashyirahamwe arabise nayo nyine ahagarukira ariko bagize icyo bazana gishobora aho gishikira hariho imigwi isanzwe iyi migino babwira isanzwe kinini imwe nka muzinga iri muri shampiyona ngaha y'i Bujumbura isanzwe ikina mu mikino ngaha y'i Bujumbura urumva irazwi hanyuma ingene bigenda rero ibi byose izi nkino uko zitegurwa ni igihugu gitegura ni igihugu gitanga uburyo kuko birateguwe mu itunganywa ry'ibizorangurwa barabitanga hanyuma bakabyemeza babishizemo kugira ngo kuko biri mu migambi igisirikare kiba kigiye mu byo kigiye kurangura bisanzwe bizwe barayashyirako rero hanyuma hagizaho baronsuwongereza kongereza koko uburyo butangwa ntibuba bukwiye neza hariho
hanyuma muvuna gure mu majambo make cyane rwose ibibazo byabajijwe na Gerard atangura wewe avuga ko mbega Burundi bwari bwiteguye ko bwatsinzwe urukino rwa nyuma ikayabajije n'ibindi yashimye n'izo nkino yongera arashima n'ijambo ry'umukuru w'igihugu ikibazo kindi yabajije n'ikibazo gisa n'icabajijwe cya financement icyo ntimukigaruka ko aravuga rero n'agashimwe ko habwa agashimwe mwatekanije kuzotsinda izo nkino zose ikabaza n'ukuntu igihugu cy'u Rwanda cyohimirizwa kugira ngo naco nyene muri kazoza citabe imikino nk'iyi nduge ku ijambo mu kanya gato
ego murakoze kuri Gerard ikibazo yabajije kubona Kenya yatsinze igihugu cy'u Burundi mu rukino rwa mbere rw'umupira w'amaguru ni ibintu bisanzwe cyane kuko iyo bariko barakina baritegura kandi bariteguye cyane aha ntawe uvuga yuko kubera batsindwa ikino kimwe siguye ko batiteguye abari bahari barabonye umupira ingene wagenze ingene batsinye n'ukuri ni hamwe nyene bavuga bati uw'Imana sikubwo yuko barushijwe mugabo utsinzwe ikintu gitsindo amanota aba yaronse twibaza yuko hari izindi nkino zibandanya Burundi bushobora gutsinda hanyuma Kenya igatsindwa n'izindi aha ntawuramenya ntawoshira hagati mu ginye ngo ni uwa mbere biracabandanye kandi noneho kira si umupira w'amaguru gusa niyo batsinzwe ejo barushijwe nako umupira w'amaguru bashobora gurusha ahandi kandi ko byama bigenda hanyuma inkino nazo uko zingana zose umupira w'amaguru abazoba ba mbere bazoronka igikombe n'imidari y'inzahabu hanyuma ba kabiri baronke imidari y'umwakaka ba gatatu imidari y'umujumbu niko bimeze nk'hajya bama barabitegura umukino rero umwe wose kuko ari ine hanyuma hariho n'umundi rukino ntavuze bwo kwiruka ibirometero 12 ku bahungu hamwe n'ibirometero 8 ku bigeme ruzobitarike zibize ukwezi ku cyenda aho igihugu gishobora gukinisha bane cyangwa batandatu kimwe kimwe bivana n'abateguye ikibaye cya mbere rero muri aba batandatu bashateranye manuta hagize bashitse bose bakagira umwanya mwiza baba ba mbere nabo nyine babaha imidari gutyo nyine uko bakurikiranye ku bihugu mugabo byumvikana akarusho rero agashimwe nako kaba ba mbere haba muri netball muri basket muri football muri volley no mu gusiganwa biruka ikindi naco guhimiriza igihugu kititavye nivyo akamo bakumva si twebwe twobigira mugabo twe turatumira guhimiriza naho biva ku muntu ingene yipanze neza byo babyiza bose bahuye ibihugu byose bihuye bigakina kuko urukino n'urukino muhuye murakina hanyuma mugakina neza urushije uwundi agatsinda ntango umuzirimo.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika. Turi kumwe na Innocent. Innocent muriwe neza?
Yego yego muriwe.
Muri hega Innocent?
Mu gisagara cya Bujumbura.
Bujumbura izina ry'ikirundi?
Nkwandi nananye
ninde
Sibomana Innocent.
Sio Sibomana Innocent duga ku ijambo. Murafite ikibazo? Murafite icyumviro?
Ikenagere nanjye nicyumviro.
Ego
ego twarakoze gutunganya ayo mahiganwa hama nkongera nkabata ni kubera iki u Rwanda rwarukuyemo kuza guhiganwa kandi rwari ku rutonde hama tugashima yuko ibintu turi kuzigenda neza hama nkasaba none ibintu nizahera batoronka agashimwe cyangwa ntitoronka agashimwe hama nkasamba cyangwa umutegetsi kubera iki u Rwanda rwarukuyemo kandi rwarurimye rwarukuyemo kubera iki hari ingorane bufitanye u Burundi n'u Rwanda.
Murakoze Sibomana Innocent. Ibibazo byawe turabigaruka ko ariko muri rusange mbona ari ikibazo kimwe kuko ibindi bibazo haba agashimwe cyanke n'agashimwe nibaza ko icyo kibazo cyabajijwe icyo kibazo cy'uko bakuye mu Rwanda ibyo nibaza ko ari bishasha ko amakuru ariko avuga nuko u Rwanda rutaje. Reka duhe ijambo kandi na Dieudonné na Innocent. Dieudonné mwiwe neza?
Mara mahara.
Muri he ga Dieudonné?
Karosi.
Karosi witwa nde?
Dieudonné.
Irindi?
Harerimana.
Harerimana murafite ikibazo? Murafite icyumviro?
Kazi na ifite ni ifite ni ifite twari gatatu muna twasubijwe.
Yego.
Gusa twari gushimira ibintu bitumwe ko kalera zitabye ayimahiganwa uko byerekanye ko umubano mwiza hagati ya akabazo kara.
Murakoze Dieudonné Harerimana arashima cyane cyane ibihugu byitavye izo nkino. Ikibazo Sibomana yabaje sinzi ko ariko kimeze ko u Rwanda go rwari ku rutonde bakarukura ko hariho insiguro hari ingorane hagati Burundi n'u Rwanda. Colonel Baratuza.
Murakoze kuri kibazo cya Innocent yabajije yuko ngo kubera iki bakuyemo igihugu cy'u Rwanda. Ngira nimba yakurikiranye neza tubitangura nta n'umwe yavuze yuko hari umuntu yakuyemo igihugu cy'u Rwanda. Nta n'umwe ndabisubiyemo yakuyemo igihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda kirimwo gusa cyarungitse abakinyi n'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda riramanitse muri izo nkino. Byumvikana yuko atawufise uburenganzira rero bwo gukuramwo igihugu cy'u Rwanda. Baraba neza no ku masanamu baraza kubibona yuko ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda ririmwo igihugu cy'u Rwanda rero kigumbamwo. Hanyuma nibaza yuko ku mwaka uza aho bizobera bashobora kwitaba natwe bitsuzo kwitaba tugahurira aho tugakina ntihagire rero abatwara ibitari byo ngo igihugu cy'u Rwanda caravuyemo. Ingorane nazo ingorane ku ruhande rwa gisirikare twe nta ngorane dufitanye n'igihugu cy'u Rwanda.
Muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika. Turi kumwe kandi na Jean Daizeye. Mwiwe neza Jean Daizeye?
Mwaramutse mwake.
Mwaramutse neza. Muri hehe?
Ndi muri Iowa.
Muri Leta Zunze Amerika?
Yego.
Yego. Murafite ikibazo? Murafite icyumviro? Turiko tuvuga cyane cyane ku mahiganwa ariko araba hagati y'ibihugu bigize umuryango wa Afurika yo mu buseruko abasirikare mu nkino zitandukanye turi kumwe n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Gaspard Baratuza duga ku ijambo ikibazo cy'imvuyo
ego nakurikiranye ikiganiro kuva mu ntango ahanini ikibazo nta kibazo ofise kwa rukunganira nashaka kubateza ku gihugu ukwaco iyo caje kipa kugira ngo babone guserukira mu Burundi ibyo natwege turi hanze biduhereza icizere gikomeye yuko umugambi w'amahoro n'igihugu cy'u Burundi ko cizewe ko ibintu biriko biragenda neza rero ku ruhande rw'iwanje ndamukeje n'ingabo arongoye nyakubahwa Gaspard Baratuza kweri ndabakeje cyane gose kandi abipfurije imigisha ikomeye kugira ngo igihugu cy'u Burundi nacyo kizotahane insinzi n'imidari ibikombe byegukire kuri cyo muri uno mwaka kandi byo tunezera nka tuje turi hanze ibisigaye nashaka ndamusabe nk'uko kuva hawe amabanga akomeye ko ndamuzi neza yarabyifashemo neza kugeza kuri uno munsi abandanye nk'uko yatangwe kugeza uno munsi kugira ngo igihugu cyacu kibandanye kizwi mu makungu nk'uko kiriko kiritanga no kugarukana amahoro mu bindi bihugu murakoze munda mukiritse nawe nyene rwandu rwiwanje nuvuga ati nakomere ku ngoma
arakumva amashana Jean Daizeye murashima cyane rwose ibikorwa biriko birarangurwa kandi izo nkino ko kamo yakumvise ka nizo ntege mu muteye ya zumvise reka duhe ijambo kandi wundi munywanyi muri radio ijwi rya Amerika Abbas muri Veneza Abbas alo Abbas muratwumva ndabona telefone ya Abbas itariko iravuga ariko reka ndamuha kanya Colonel Baratuza gice avuga ku majambo meza yashikirijwe na Jean Daizeye
egume Jean Daizeye ari muri Iowa muri Leta Zunze za Amerika arahejeje kuvuga amajambo ashimira igihugu cyacu cyashoboye kwakira no gutunganya izi nkino hanyuma ashimira n'ibihugu byarungitse abakinnyi ni byiza cyane ku ruhande rw'iwanje nabwo yakoze ku majambo meza numvise yavuze ingene dukora imirimo ni byiza tu mu gihe umuntu yari karakora kumva arashigikiwe n'abantu bari nk'iyo kure biratanga ingufu n'ingoga arakoze nawe nyene tukaba tumusabira yuko nawe nyene mu byo ari karakora byo gononokegwa akabirangura neza gutyo akabandanya azabatera intege abari karabarakora bakuriye ibihugu cabibarutse
tugarutse cyane cyane kuri ico kibazo cabajijwe cerekeye gutira kamo igihe gukititavye ayo mahiganwa hari ikindi kintu nk'iryo shirahamwe ka umuryango muri ivyo bihugu bashaka gukora kugira ngo nawo nyene bajijure umunsi ashobora kuba ari Rwanda ejo hashobora kuba ari ikindi gihugu kugira ngo umuryango wose w'ivyo bihugu ukoranye cyane cyane nk'umuhiganwa nk'ayo ayo mahiganwa abe yitabwe n'ibihugu nka byose
mu bisanzwe iyo hari abamanama menshi ku nzego zinyuranye ibiye kugira bishike kuri ubu rwego rwacu byaciye hatari hato twebwe no kwita yuko turi abahinga haba inama z'abahinga kugira ngo bategure ibyo byatunganijwe ariko nta ntama migeno uvuga nyinshi yuko hariho ubwoba yuko hari ibihugu byinshi bitazoza byitaba amahiganwa oya namba na gato je nibaza yuko abatwumviriza bose borema yuko atabisaka biko birashira ngo hari ibihugu byinshi bizohaba bidohora mu bireka kubwiza inkino uravye ingene bakina n'ingene bahura bikaryoha n'ukuri je nibaza yuko atangorane zizohaba bazoza barafite bakubwisha ahubwo
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Luc mwiriwe neza ndabona na telefone ya Luc itariko iragenda neza reka tubandanye kuri izo nkino mu gihe ubu masaha y'u Burundi hariko aragira nka saa 10:01 uranka iminota 20 reka dusubire duhe ijambo kandi Abbas ndabona telefone yiwe yagarutse Abbas mwiriwe neza
mwiriwe cyane
muri hega basi
ende mu nkambi mahama
nkambi imahama murafise mu Rwanda murafise ikibazo murafise cyimviro
cyo bita bene shaka kubaza
halo eduka kuri jambo Luke ya ndabona Abbas asubiye kugenda kandi nariko ndavuga nti ubu masaha y'ibujumbura ariko aragira nka saa 11 Colonel Baratuza hari amakuru yereke nk'imikino yari kwiraba abo bamaze gutahana insinzi mwavuze ko hariho inkino zitandukanye hariho basket hariho na na volley eka n'urundi rukino net n'urundi rukino rushasha mwavuze hari amakuru mashasha mufite muri iki gihe
bo murabona aho ndi nacinje ahantu nyene hafata neza telefone ngoma ninja yo kuraba mukanya ndaza kwandika kubuga ngurukana bumenyi Twitter ngine bizoba byagenze biheze ubaho ndi sinegera inkino ziriko ziraba kuko ntiyegeranye mugabo icuno bamenya cyo nuko heze atarukino narumwe rurahera ubu ugwatanguye kare n'urukino rwa basketball uhuza Burundi na Uganda rwatanwe saa 9:30 ubu basket irateba murazi ko bazoba barahagarika ku mwanya ndazi ko ruzo guhera hafi isaha 12 zibura ku buryo nza kubibamenyesha neza baze kuba hafi barabe Twitter yanjye ndaza kubandikira neza ziheze na neza n'izo bintu byagenze ariko bambwiye yuko abakinnyi bose batonze baje ibyo byatanguye kumasaha
nkuko byanditswe hari abanywanye bi radio ijwi ya Amerika bari koranika babaza nk'ibibazo bati mbega ni ko kinkizo nkino zitabera no mu gihugu hagati izo nkino zibandanya kwira ibujumbura anyisha muha abanyagihugu nkabonize
murabona umuryango ukivuka ni ibintu byose iyo bigitangura bifite intango uye bibereye ngaha mu gisagara cha Bujumbura nini igihugu cyacu nticyasura kubyakira kumbure birashobora kuzobera mu dini ntara ariko ubu bashimye yuko byose byobera hamwe kugira ngo byorohere n'ababaherekeje baze barakurikirana hose nk'ubu bafashe nk'umuntu w'umupira w'amaguru bakawujyana igitega iyindi wundi mugwi bakawujyana ingozi abandi bakeneye Bujumbura murumva bamwe bazana na yuko bo byo haba bibagora ingene baza barajya hirya no hino kugira barorere imigwi yabo ubu turacagira ibyo mugabo nta kibuza yuko mu myaka izoza bashobora kubitunganya ukundi bakazana abarorezi benshi ibyo bihugu bikabika nk'abarorezi benshi baza gufata mu mugongo imigwi yabo ariko ubu mu ntango baranabyumvikana mu manama ati bizobera ha dushaka ko bibera ha kuko naco nta na kimwe gikogwa igihugu cyakira sico gitunganya cyonyine abakinga baraza bakarabaho ibibuga ngene bimeze na n'ubure bure buhari hagati y'ikibuga n'ikindi kugira barabe yuko bashobora kuze baragenda barabe bakinye bangina bari barakora
igihe cyose abaye nk'inkino mpuzamakungu kenshi na kenshi abanyagihugu bashobora baduka ari benshi bakaja kuraba izo nkino ubu niko bimeze mwaratangaje amakuru atandukanye kugira ngo nabari mu gihugu hagati bashore kuza kuraba izo nkino abantu bashobora baduka kuraba nk'izo nkino cyane cyane nk'izerekeye nkino z'amaguru arizo zikundwa cyane rwose mu Burundi baba banganike
amatangazo yarabaye cyane ku bimenyesha makuru bya hano iwacu eka ndetse n'ivyo hanze twaratangaje cyane indwi yose yaraheze atakindi kivugwa ari izi nkino turatumira abanyeshuri cyane cyane bari mu karuhuko kuko hariho inkino zizoba hagati mu ndwi ngo baracyari mu kiruhuko usanga bamwe bamwe hakubaje kumara igara cyangwa iki bazoshe baje kuraba izo nkino babi bararaba barabe aho bakuru babo bageze nabo bashobora no kuba kurikurira mu ngata ejo nta cobuza yuko hari ugwaruka rushobora no kwinjira mu gisirikare ruzi no gukina hanyuma tukazobonerwaho n'abanyagisagara cyane cyane nabo nyine baratumiwe reka nabo hagati mu gihugu babishoboye nabo nta twaratanze amatangazo menshi cyo cisha hirya no hino ku buryo ndetse no nshimishwa n'ukuntu abanyagihugu babimenya ari benshi uno mwaka kuko byaraburuye cyane amaradi yero dufashije arabikwiragiza hose mu gihugu ubu ntanu matabizi ibiriko birabera ngaha mu gihugu cyacu.
Tubibutse inshuti mwese ko muri komarabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Amuri. Amuri, mwiriwe neza?
Neza.
Muri hehe ga muri?
Iyo turimo ko nyine Uganda muri zone ndavamo narafikoke.
Yego me, murafise ikibazo murafise cyumviro?
Eh travuye cyumviro brema atambere brema no kwabaza ningenye. Igihugu kiranye cy'u Rwanda cyitoriye izo nkino. Ego birere karane zako nubundi nigenda nire ikiri miri cyane hagati y'Uburundi n'u Rwanda. Ego nkaba n'ikindi mushima nuko nakarere kose kafika buseruko. Oba bari ko aribonera neza ko mu Burundi ari nk'amahoro. Inkino zitunganije neza. Nyine ziko ziraba mu mahoro n'umutekano. Ubu rero akarere ko bakarere kabana neza ko amahoro ari yose. Babanye politiki bahora bavugira ku maradiyo bavuga neza yuko mu Burundi bicika. Ubundi hazabo bari ko arabyibonera. Ego mamo na chaka nyine kuri kima kwanza ama mumbaye zaniwe mutumire kuri mu jamuja wa Afrika ubone neza yuko hari ingorane hagati y'Uburundi n'u Rwanda ariko kuje baragire nka Juja kuko n'ubu n'umwe n'ije kiramwe rya Afrika ubukeruko ubonye igihugu kimwe ari cyo cyonyine kinje kiva muri izo nkino hajya hari agahaje ariko nosaba rero nuko uwo barongoye umwe rwa Afrika mu perezida wo muri Tanzania yobira ibiganiro hagati y'Uburundi n'u Rwanda kuko igihugu cy'u Rwanda n'Uburundi njya numbura nyine ibiganiro ni muri rwose ni muri rwose ahubwo ari ngene ngo kicaranye baganire aba bakire hamwe hama ingane zive mu Burundi no mu Rwanda bakire hamwe murakoze n'icyo nataka gutera ya Rwanda n'ahundi kiba bishyira testa mu Burundi ago
murakoze muri colonel Baratuza. Ibyumviro bya Amuri bivuga ko kuna igihugu cy'u Rwanda kitaje bivuga ko hari imigenderanire mibi hagati y'u Burundi n'u Rwanda reka nuko ayo mahiganwa yerekana ko amahoro sasagaye mu Burundi. Ibyo byumviro nibyo
kuri icyo kibazo cya Amuri nibyo aheje gushikiriza jewe sinoja ku majambo yabanye politiki cyangwa ikikojewe nta negamiye twebwe turi inzego zikora zigakora iby'igihugu zigacungera umutekano iby'imigenderanire twebwe nta bihugu turengana ngo tugendeyo cyangwa ngo tugaruke bitemewe n'amategeko. Iby'imigenderanire nibaza yuko mwo bibaza abandi je nivugira ibiza gisirikare gusa ibyo ntibo bibaza twe turakina twakira inkino hanyuma abaje turakina
ndabona n'abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'Amerika bariko baratwandikira. Rachel Bigirimana agira ati ndababazwa n'ukumva u Rwanda rutitavye ayo mahiganwa turasavye abarongoye ibihugu byompi ko boja hamwe bagasubira kunagura imigenderanire myiza yahora kuva kera hagati y'ibi bihugu bibiri. Naho Nsengiyumva Jean Claude agira ati niba koko bataraje niba boko bataje ikigali ubwo RDF yaja kureba iki ibujumbura. Alphonse Aisha ati sinzi kubera muri iki gihe amakuru avuga ko mu Burundi muri iki gihe hari umutekano muke ivyo yayo mahiganwa yo wa yerekanye ko amahoro simbataye mu Burundi koko ivyo ni bibazo mu musaraba heje kwishura Gaspar Colonel Baratuza ariko ngomba mugira ico muvuze kubyashikirijwe na Sengiyumva Jean Claude avuga ati ko bo watagiye Kigali igihe RDF yo ja gukora iki ubujumbura.
Nuburenganzira kwandika uko yabivuze hari ku mwaka uheze w'ibihumbi 2016 murazi igihugu cyacu ivyo cyari gihitiyemwo mu mwaka w'ibihumbi 2015 byashitse nta numwe atabizi twariko turitegura neza ubwa mbere twebwe iyo bimeze gutyo utegura abakinyi hanyuma ubonye batateguye neza bataritunganya ufise uburenganzira bwo kuguti umwaka jewe ntabwo ndungika rero kuba byagenze uko twebwe ntabwo twarumvise umwaka uhetse muga hari igituma hanyuma unaho bavuga ati uko bukesi ko bwira kandi ati nta mwaka udakura ingumi twebwe ubu umwaka iyo bibera handi twari kubarungika mugabo twakiriye ku mwaka uzaho bizobera tuzobarungika ko turitegura nta ngorane ihari abo nabo bariko baravuga ati ingorane z'umutekano numvise umwe yabyanditse sinzi yuko ari ngahe i Burundi cyangwa ari hehe kugira aboneye ko umutekano udakwiye muga twebwe niho turi kandi n'abashyitsi baje kuva ku munsi wa kare niho bari ibi byose byo barabishyize ko mu majambo yuko ata kibazo cy'umutekano kiriho ngaha mu gihugu cyacu
ndabona abanywanyi b'iradiyo y'ijwi ry'Amerika babandanya kwandika kuri Facebook ariko cyane cyane bariko bavuga ukuntu igihugu cy'u Rwanda kititavye izo nkino Gérard Sankara Habonimana akababwira ati izo nkino jembo nazifise insiguro yo gukomeza mubano hagati y'uyo muryango kubona u Rwanda rutitavye izo nkino biva ku migendanire mibi iri hagati y'u Burundi n'u Rwanda kandi biratahuritse kuko n'u Burundi ntibwitabira ibikorwa bibera muri mu Rwanda ayo makuru niyo Colonel Gaspard Baratuza
gushika ubu nta bikorwa bya gisirikare birabera mu Rwanda mugabo ibyo byose hamwe byoshika bikaba nabo nyine ababyeyi biga ku rwego hejuru ntaco nashobora kubivuga ko
Alexandre Nyabenda we bagira ati kuba u Rwanda rutaserukiwe muri izo nkino nta gishasha kirimwo gusa zerekana inzira ikiri ndende mu mibanire y'ivyo bihugu ayo makuru yoyo inzira ndabona ko babaza cyane cyane ibibazo bya politike muna muri iki gihe hokorwa iki kugira ngo imigenderanire isubire inaguke hagati y'ivyo bihugu bibiri
nkuko bivuze imigenderanire hariho abajejwe iby'imigenderanire kandi babinonosoye cyane babyize aho bageze ningene bari ko babitunganya aho nta raporo baduha nta raporo bama twebwe tuguma turindiye turabatumwa hanyuma bajejwe umutekano gusa no kwivuna abansi ibibazo bya politiki by'imigenderanire ibyo ngira bo bibariza ahandi twebwe barazi neza ibyo tujejwe yuko ibyo bitarimo
tugarutse cyane cyane ku bindi bibazo byabajijwe hari ikibazo cy'umutahe cyabajijwe n'abanywanyi muri radio ijwi ry'Amerika umutahe wavuye hehe baravuga ko izo nkino ari ikintu cyiza cyane rwose ko gituma n'amahoteli y'Ibujumbura ikayuzura akaronka abakiriya ika ubutunzi bugatera imbere hari nk'amashyirahamwe ashobora kuba yaratereye kugira ngo mushore kwakira abo bantu bose amajana atanu
ubwa mbere na mbere hoho hariho nkuko nabivuze biratunganywa mu mafaranga uburyo igihugu gisanzwe giha ubushikiranganji kwivuna abantu no kwitaho abahoze ku rugamba kuko ibi si ibintu bishasha iyo tutakiriye turarungika abakinnyi bacu hanze ku mwaka rero hariho icyo bita litera mu kigega cya leta rijejwe ibyo bintu nabivuze ntibikwiye neza mugabo hama hariho abakunzi mu Burundi na kubakunda igisirikare cyabo ugasanga hariho amashyirahamwe mwamwe akorera hano i Bujumbura akunda abakinnyi bacu ugasanga arafashije mugabo hanini nababwira yuko byinshi bitegurirwa mu bushikiranganji imfashanyo bavuga bati amazi akimuhana akazi mburi hise twebwe rero turategura ku buryo naho atawukora umuntu ashobora kwitunganya ku bice bishika 90% ariko n'ubu sindaronka icegeranyo neza kuko biracakogwa biracabandanya ngira ngo mu nyuma mu wujejwe umugwi azoronka uburyo bwo gushimira bazoba bafashije ubusindi mu kibanza cye kandi ntabyo ndaramubaza kuko aracyari mu kazi kenshi niyaheza azoheza bishikire mu ijambo ryo kugara rizoba ku munsi w'igenekezo rya gatanu ukwezi kw'icyenda
turabona abanywanyi radio ijwi ry'Amerika babandanya kwandika hariho Jacques Manishimagizwe yandika ati ku bwanje umuryango urakomeye mugabo akanenge nuko Rwanda n'Uburundi byosubiza hamwe kanatsinda ni navyo bihugu bisangiye akaranga ururimi n'ibindi n'indi mico nimba mu muryango harimo umurwi wa ugutatura amatati woja ku kivi harakwiye umuryango canke woja hagati eka kugira ngo sinzi ko umuntu yavuga uruhagara ariko kugira ngo ico cuka kibi kirangire hagati y'ivyo bihugu
uyanditse ya Trump ayo kafise ikimbiro ciza cyo guhuza gusubiza hamwe ibyo nibisanzwe ni ntumbero nziza sinibaza yuko hakeneye abantu benshi kuko bohuza ico bapfa aho byandurutse harazwe umuti utowe inyishu ntibinagoye ariko ibiye sinagomba kubirandira kuko ntibihuza ibizinkino by'uno munsi nibaza yuko cyo bikini kijyanye cy'undi munsi.
Mwavuze ko ugurukino ruzorangira ku genekezo rya kane turazi ko umukuru w'igihugu ariwe yuguruye ijambo ryo gutanguza icese izo nkino niwe mbega ashobora kuba ategekanya kandi gusozera izo nkino
ihiganwa rizorangira itariki zitanu z'ukwezi ku cyenda mbere hariho n'urukino ruzoba uwo munsi bw'umupira w'amaguru uzohuza igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Buganda hazoba ari isaha duzotanga isaha zitandatu n'igice ku kibuga cyitiriwe umuganwa Ndovizi wa Gasore nirwo rukino rwonyine ruzohaba uwo munsi birategekanije rero yuko ata gihindutse uwuguruye niwe yugara twiteze rero yuko nyine cyubahiriza umukuru w'igihugu cyacu n'ubu azosubira kurondera akanya bishobotse agatera iteka akugara ibyo birori
umukuru w'igihugu cy'u Burundi gihe yugurura izo nkino icese yaratangaje ko eka yarateye akamo ibihugu bigize uyu muryango kabisaba gukorera hamwe kugira ngo bagwanye cyane cyane iterabwoba iryo terabwoba ririhe cyane cyane ibihugu byo barimo nk'ibi
ibikorwa by'iterabwoba muri azi yuko igihugu cha Somalia nacyo nyine cyasabye kwinjira muri rishya hamwe ibi kikaba bakaba bari kubarabyiga hama murazi yuko hariyo ingabo nyinshi ziva muri ibi bihugu duhereye ku bihugu cy'u Buganda cyo camere gifiseyo benshi hagakurikira igihugu cy'u Burundi n'ibindi bihugu bitarongese ingabo birafise intererano bitangayo nanyibage n'igihugu cya Kenya murumva rero ibihugu bitatu kuri bitanu gushika uno munsi bifise ingabo nyinshi cyo gikorwa cy'iterabwoba bijyanye ngo ya Al-Shabaab ari byo ishyira imbere irashobora rero kutaguma hariya gusa kimukina hari muri azi ko yagize imanza kugira ibitero bihambaye mu gihugu cya Kenya mu gihugu cya Uganda ibyo rero ntawo bideha yuko n'ahandi badashobora kubikora naba rero baza baratera amagrenade batera mu mibare batera hirya n'ibikorwa nk'ibyo bigamije gukora ikibi kinini kugira utere ubwoba abantu murumva yuko atari byiza ivyo umuntu ategezwa kubishyira ko inguvu kuko rero nyine cyubahiriza umukuru w'igihugu yabisabye migwi y'iterabwoba n'akaranda birarandarara nk'imirandaranda ibintu bibi cyane umuntu ategereza kwiyamiriza akagwanya yivuye inyuma atavuga ngo naka ngo ni ni intwari ngo ni intore kubera ya mazinganda
mu kanya gatoya cyane rwose haravuze amakuru avuga ko ashobora kuba harabaye indyaneka naho abasirikare b'u Burundi bagumye berekana ubumwe mu kanya gato amasegonda 15 akamumotera igisirikare cy'u Burundi n'igisirikare cy'ibyo bihugu byose byaje muri iyo nama nakahe amasegonda 10
akamunotera nuko aba bose baje gukina bagahurira mu gihugu cyacu gukina bazi yuko bafatanye mu nda bamenyane hanyuma bakine umwe wese azi yuko atsinda hama utsinzwe yemere yuko arushijwe
Colonel Gaspard Batuza umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi murakoze cyane rwose kuba mwaje muri kiganiro turashimiye n'abanyamanyi muri radio Ijwi rya Amerika bose baterereye tukaba dushimiye na ingenieur yadufashe mu bw'ivyuma na Fatou yadufashe kwegeranya ikiganiro mugira amahoro n'umugoroba mwiza mwese.